Icho gitero cy'abitwaje ibigwanisho mu bunywero la facilité muri quartier Kibenga zone Kinindo muri commune Muha cyabaye nk'igice cy'isazi 2 n'igice z'ijoro nk'uko abakora muri ubu bunywero babivuga. Icho gitero cyakozwe n'abantu batamenyekanye cyahitanye intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi peta rya major. Abantu bane barakomeretse harimo nenye n'ubwo bunywero azwi ku izina rya Damas ya Kizimana aharurwa muri babiri bakomeretse cyane. Abanyakibenga bariyamiriza ubwo bwicanyi busigaye sanga abantu aho bari ko bivuna kanyota. Umwe muri bo twasanze imbere y'ubunywero la facilité yagwijwe ijya America kubwicanyi bwabaye ndanse kandi buteye gahinda.
Tuvuge musanzwe ibi bintu tuvyakira nabi cyane kuko biratuma abantu badatekana ku mpamvu z'uko nk'ubu nk'aba bantu bona basanzwe baza gutera nk'abantu bibere mu kabare bariko bafata barivuna kanyota. Cyo biboneka nabi kuko ntibihesha agaciro mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Uyu mugabo atera kamo abigwa n'ibihe igihugu kirimwo gutorera umuti ikibazo cy'umutekano kugira abanyagisagara cha Bujumbura basubire kwibera mu mahoro.
Ibiganiro byo birakwiye kuba kuko abagabo bari ngaha mu Burundi barashoboye bazogira ibiganiro mpakangira ngo bizotinda bije mu ngiro ku bintu byerekeye umutekano wacu. Aba bitwaje ibigwanisho bo tubasaba yuko boshye ibigwanisho hasi kuko inzira mbi ntigeze ishikana amahoro imbere. Ibintu mwe nivyoye birabaje cyane muri bwebwe abene gihugu.
Sijya mbere habi gitero kuri ubwo bunywero la facilité abo twahasanze batubwiye ko haheze amezi 2 muri ubwo bunywero nyine hari umugizi wa nabi atamenyekanye hateye grenade atacu yahitanye. Twarondeye abaryango ba Damas ya Kizimana nyine ubwo bunywero ubu ari ku musego kugira bagira ico bavuze kuri ico gitero. Turabakena ico twamenye nuko abapolisi bahashitse mu ijoro ryo kuri w'Imana batwaye amatelefone ngendanwa atari make y'abantu bahasanze kumvo z'amatohoza yo kurondera abateye. Tuyibutse ko igitero nk'ico cyo mu bunywero caheruka kubera mu bunywero bwo muri zone ya Kanyosha muri komine nyene ya Muha gihitana abantu 10 haraheze indwi zitatu. Mu makuru y'umutekano kandi hari abantu batatu bitwaje ibigwanisho bishwe mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana n'abajejwe umutekano muri komine ya Mutambu turi mu ntara ya Bujumbura. Umustandiri wa komine Mutambu Emmanuel Nkeshimana avuga ko abo bantu baharurwa kuri 5 bari mu nzu y'umunyagihugu ku mutumba Gomvyi bamaze gutera amakenga abanyagihugu bo mu micungararo. Niko kubimenyesha abajejwe umutekano baza kubasohora muri iyo nzu ku nguvu. Inkozi 3 na grenade 3 abo bantu bari bitwaje zarafashwe. Babiri muri abo bantu bafatwa ari bazima. Ku ruhande rw'abanyagihugu hakomereka umuntu umwe nk'uko umustandere wa komine Mutambu yabibwijwe ijya America Emmanuel Nkeshimana amenyesha ko muri rusangi umutekano wari wifashe neza muri komine arongoye kiretse ako kaciyemo mu gitondo cyo kuri w'Imana. Agashimira abarongoye kukuntu badunya urutoke vyihuta kuri abo bantu avuga ko batagenzwa n'ineza. Abasaba nyabuna kuguma barikanuye kugira ntihagire abaza kubahungabaniriza umutekano bavuye ahandi. I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America.